Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
kwa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
bakunzi ba radio inzamba turabahaye ikaze muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi tuvuga ibiri mu kigwa cyakozwe n'ikigo ifi cigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa cyakoze ubushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza. Profesori Nzisabira ngenda bashiriza kino kiganiro bibaziki kuri radio inzamba agateka kawe buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Theodomir Mani Rambona turabahaye ikaze. Inzego zirongoye igihugu muri kino kiringo ziharijwe n'abahoze ku rugamba muri CNDD-FDD bakiri mu ishamba kandi bagize uruhara mu guturubika no guhohotera abiyamirije kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Ivyo biri mu kigwa cyakozwe n'ikigo ifri cigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa cyakoze ubushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza. Wibaziki ku byavuye muri ubwo bushakashatsi bwakozwe n'icyo kigo ifri cy'Abafaransa. Ikiganiro ni wibaziki kuri radio inzamba agateka kawe. Uno munsi tukavuga ibiri mu kigwa cyakozwe n'ikigo ifri cigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa cyakoze ubushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi ku bari muri leta inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza. Nzimenya ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge twumve icyo avuga ku byavuye muri ubwo bushakashatsi bwakozwe n'icyo kigo ifri icy'Abafaransa.
Abo bantu bona batwara kino gihugu iharije nyine muri ama ministeri atandukanye na niba n'abantu bagize amabi ama batandukanye n'abantu bakoze ama batandukanye n'abantu bagize uruhara runini cyane guhohotera umuntu umunyagihugu n'abantu bagize uruhara runini cyane kugira umunyagihugu ahunge aturubikwe ateyomoka igihugu abanyene bariko baratwara mu kino gihe nibo bashyise mu ruhara abo ba Jiruve Ndirakobuca abo ba Bunyoni abo ba Kazungu bose bajya ba Kazungu bose abo ba Wamahoro bose bagize uruhara rwo kugira nabo umunyagihugu rwo kutoteza umunyagihugu kumwica kumureza igufa aba ni Wamahoro abo nyine bose nibo tubona ubu bagize izo nzego bari mu nzego n'ukuri birababaje biratangaje umengo nta bandi bantu bahari bari mu bafite ibindi byiyumviro bari mu bindi byiyumviro byabo boshira mu bibanza umengo nibo bashoboye gusa oro kandi atariyo bashoboye ubundi batanije banashoboye rero urumva baramaze kugarita ahantu hose nibo bahaganje nibo bategeka nibo batwara igihugu abo bantu bakoze nabi nibo batwara igihugu yaba mu gisoda yaba mu gipolisi yaba ahantu hose nabo bavuye mu ishyamba nibo ba nibo bakite igihugu nibo batwara ego n'ukuri nuko twe tubibona nuko twayo tubibona tubibonesha amaso nibo gusa
Kiganiro ni wibazige kuri radio Nzamba agateka kawe tukavuga ibiri mu kigo cyakozwe n'ikigo Ifritige ngacyo mu gihugu cy'u Faransa cyakoze ubushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi kwigenwa ry'abategetsi inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza. Sabimana Leo ari muri komine Songa mu ntara ya Bururi, twumve icyo bivuga ko
ndabaramukije eje cyumbona kuba CNDD-FDD batware iki gihugu ugasanga niwe bagize uruhara muri 2015 mu guturubika abari mu myerekano irabona ko ubu atwara umugambo umwe rudende. Twasubiye muri za ntwaro za kera zajya kora duhure ikihatari demokarasi yari umugambo umwe, ubu rero naho ni nk'umugambo umwe CNDD-FDD dutwara abasigaye barabaherekeza. Icyo gituma ibintu biri ko biraba byose mu Burundi ni mbara bicwa ni mbara bafungirwa ubusa bose bazobibazwa uyu byose bizobazwa uyu mugambo CNDD-FDD kuva mu 2015 ari butwara abantu bamwe ubica abandi ubafungira ubusa abandi bakabugwa irengero urumva nibo bazobibazwa. Kandi rero biraboneka yuko akanyeshyamba katarabavamwo kanyeshamba nikarabavamwo aracyagakoresha n'ubu katurindiye iby'Imana izobwira zatugira amahoro.
Kiganiro ni wibaziki kuri radio Nzamba agateka kawe. Abategetsi batowe inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza biharijwe n'abahoze ku rugamba muri CNDD-FDD bakiri mu ishyamba n'abagize uruhara mu guturubika no guhohotera abiyamira igikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015. Twumvirize Rukundo Jean Marie ari muri komine Buraza mu ntara ya Gitega icyo bivuga ko
baramukice muri iki gihe cy'ikiringo cy'uyu mukuru w'igihugu wacu ikiringo cya Evariste Ndayishimiye kuva aha agiye ku butegetsi kuva aha aho yagiye ubutegetsi kuva aho yibiye amatora ntawuvuga ngo yaratsinze ntabwo yatsinze amatora yarayibye yaragitse uburiganya budasanzwe mu matora. Ego rero kubyo ikiciwe iyi ntwaro ariko urumva nyine yaramaze kugira gufata intuze impande zose ibibanza byose bigize igihugu nukuri bigizwe n'abasenyeri defudente bigizwe n'abajenerali impande zose ahantu hose aha mu bisata byose nibo bahagize gusa inzego zose zigizwe nabo gusa n'abahoze ku rugamba n'abahoze mu ishyamba nibo bahagize gusa. Rero ubundi ibi bagize sinzi intumbero bashatse kugira ni vya bindi nyine bavuga ngo batsotso barabisanya batsotso barahana ahantu ubutegetsi ni vya bindi bavuga ngo cyarafashwe ugufatwa rero kwacyo ni nuko kugarira ahantu hose hari ibibanza ahantu hose hari inzego zigize igihugu hose barahugaye hose nibo gusa bararumva biharije igihugu nibo baganje igihugu nta wundi mugambi nibo gusa.
Na Sikubwabo Gervais ari muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi arafite icyo avuga kuri icyo cigwa cyakozwe n'ikigo Ifri cyigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa ku bushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi ku itorwa ry'abarongozi inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza.
sante cyane nokuri icyo cyegeranyo abayikoze bakitondeye kuko byagaragara rwose ko ari byo urafatiye ukahise ku Burundi ibona ubundi bagiye buracamo guhera imyaka 2015 mwabona neza yuko icyo cyegeranyo ibyo cyakoze ari byo cyane ari byo kuko abarongoye igihugu ubu n'abantu bagirizwa amabi amabi ahikeme kino gihugu cyane guhohotera abantu mu bisanzwe byaba ibyanatanze na muntu biragaragara rwose niyetero bayigize cyo bituma rero ko umunyagihugu batanze amashusho ahugira kuko baca bita nka za ntare ziwenye kw'amaraso baca bashobora kwibanga rero ubu perezida wacu rero atwaye igihugu cy'Uburundi nawe urumva ko ntashobora kuba yubaka cyangwa batumbera bamwifatira cyangwa ugasanga nawe hari aho bahurira kuko nawe nyine kuva ibyo bihe by'akahise mu 2015 yanyuye leta nyine yanyuye leta arafite ibyo bahurira ko bikomeye cyane by'amafuti by'amanyemba nyine uba barakora cyituma rero n'abagenzi biwe n'abagenzi biwe urumva byagoye kugira ngo ashobore kuba hari icyo yobahana kuko ntiyanabahana kuko yabashyizemo ibyo biti abibona ababona arabizi kwenshi basanzwe banafatiwe n'ibihano bituma batarenga imbibi ngo bagende i Buraya bagende guhahira Abarundi niyo ntumbero rero ubona mu Burundi agacaca kera mu bazo kwama gahungabana bahomahohotse gatacamira kugira ngo babikunde nyine bazoshobora kugira bihere ibintu ntawabibona ne ntawabibona yokwama mu bwicanyi yokwama mu bukene yokwama ngwane yokwamaho gushika igihe se bizwi kiri ku butegetsi hacyo abatetsi nk'abo
usigiye gusomera usangura rumanze uzabyifata mo gute wowe menganya bakwitura ugatukisha intahe n'ikibanzo curagiza abantu kubera rushwa
ikiganiro niwibaze kuri Radio Inzamba agateka kawe tukavuga ku kigwa cy'ikigoyi free kigenga cyo mu gihugu cy'Ubufaransa kubato mu bategetsi inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza. Iki cyumviro ni cyo umuntu atashatse kwivuga izina kandi yadusabye yuko two muhindura ijwi.
Sagafashishwa muri yizo aya mashyira hamwe mpuzamakungu ibyo avuga. Ibyo avuga ni cyo. Ibyo avuga turabibona. Ibyo avuga natwe turabyemeza. Ni ukuri aba bantu baburije gusa umwenegihugu. Nibo nubo bakitwara kandi nubo bamwe bakibandanya baracyabandanya babuze igufa ry'umunyagihugu umunyagihugu aracyahohoterwa aracyagirwa nabi yego kubera ububi ntabwo bwagiye baracyabugendana baracyagendana ububi baracyagendana ububisha urumva kunyuruza baranyuruza kwica baricya urumva baricya bagakiza kandi rero urumva barakora amabizoni uko bakuye mu ishyamba umutima mubi bakuye mu ishyamba ikiri gusa ikibi narigishije ubugeni bavuga ko mu ishyamba hariho ibintu by'ishinge babatera byo kukibi sinitwa ngenda byibaza nibaza ko ari ibintu by'imiti by'ishinge babatera mu maraso kugira babe nabi bakuri ikibi babe baba abanyakibi gusa kuko buzi ibibi gusa ego kuko ntako batageze mu kugira ikibi mu kugira ikibi umunyagihugu niyo batumye impunzi zigihunga kuko baraziruka ko bariruka ku banyagihugu bariya bose bahunze nabo nabo bagize nabo nabo batoteje nabo ba bivutse ko barabasiga abandi barabishe abandi barabagire nabi nuko rero nakoze gose
Kiganiro nibibazike kuri Radio Inzamba agateka kawe inzego zirongoye igihugu muri kino kiringo ziharijwe n'abahoze ku rugamba muri Sende DFDD bakiri mu ishamba kandi bagize uruhara mu guturubika no guhohotera abiyamirije kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 ivyo biri mu kigwa cyakozwe n'ikigo ifi cigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa cyakoze ubushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi inyuma y'intwaro ya Petero Nkurunziza wibaza iki kuvyavuye muri ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ico kigo cy'abafaransa Umuntu wa nyuma ni Maniriho Simo ari muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba twumva icyo bivuga ko
mwaramutse neza icyo mvuga kuri iryo kuri iryo tanga ry'akazi ku bantu bari muri CNDFDD baciye ku rugamba ibyo nta murundi n'umwe ari ngaha mu Rwanda atari atabibona n'uwo utari mu Rwanda ibyo arabizi neza yuko atakintu kimwe ushobora kuronka utaciye ku rugamba niba buri muri bubasu buri muri mugambo wa CNDFDD ariko benshi turabona neza yuko abaciye ku rugamba ari bafise ibiti bikomakomeye n'abataciye ku rugamba usanga bafise ibiti nyine bisanzwe ubuti busanzwe mugabo abaciye ku rugamba nibo bafise amabanga akomakomeye ahambaye kandi ibyo n'ibintu byatanguye kuva kera burya byagiye ku muri DMS nk'iho byarapfuma baragi kubera ariho bari bagifata ubutegetsi bameze nk'abahisha gatoya ariko muri DMS hoho baryavuye ariko utari umugambo gisenzi FTD nta kintu kimwe wabaza wamega nturi umurundi mega nturi umuntu tukabona neza yuko na cyane cyane abantu baciye ku rugamba bahoze mu ishyamba aribo bafise ibiti bikomeye aribo bafise ijambo aribo bavuga ari kijana nawe wowe utaciye mu ishyamba baramuha akazi mbwa nta kintu ntacyo aba amaze mu bisanzwe muri izindi FTD icyo rero icyo kigo cy'ubufaransa ibyo byacatohoje n'ibintu biboneka nta muntu n'umwe w'umurundi atabibona ibyo n'ibintu biruzuye aho ibintu bitera biyangara icyo gihe utaciye mu ishyamba ntagiye n'ijyamba bagifise mu gihugu ntagiye ari ikintu na kimwe abagikora kuko byose banabikorwa n'abantu bose FDD kandi abafise ijambo n'abaciye mu ishyamba utaciye mu ishyamba ntajyamo hisi igihe ibintu by'ukuri rero ntibabeca ibyo batohoje ibintu by'uko biribonekeza nta muntu n'umwe atishobora kubibona ibyo ego ibyo birahari birahari biranaboneka uwoho n'ibyo mutarabona muzobibona ari muri yindi kanyuma karahinda kuko ibyo bagira n'ibintu bisize ubwenge biteye n'agahinda nta n'uwoza ashobora no kubisigura yateye ubwofu barabike bukemara sindabizi igihe cyaciye n'ikinini ego nuko nuko ndabibona je
Bakunzi bahadwe inzamba agateka kawe namwe bakunzi bakiro kiganiro wibaziki ahani ukirangiriye tubibutse yuko turako tuvuga ibiri mu kigwa cyakozwe n'ikigo ifi cigenga cyo mu gihugu cy'u Faransa cyakoze ku bushakashatsi ku gihugu cy'u Burundi inyuma y'intwaro ya Nkurunziza aho ico kigo kivuga ko inzego zirongoye igihugu muri kino kiringo ziharijwe n'abahoze ku rugamba muri Sende DFDD bakiri mu ishamba kandi bagize uruhara mu guturubika no guhohotera abiyamirije kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 Prosper Nzisabira nigera iko ndabashyiriza kino kiganiro kuri Radio Inzamba agateka kawe mu buhinga bw'ivyuma twafatikanije na Theodomine Manirambona dushimire mwese mwatwumvirije namwe mwese mwagize icyo mushikiriza muri kino kiganiro naho butaha